Iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu. Tugiye kubaganiriza ku kiganiro cerekeye amagara y'abantu muri isanga kuri kinesiterapi no kuvuga umwuga wo kunonora imitsi no kugorora ingingo z'umubiri hamwe n'ubumuga bwari bwo bwose. Ni mukanya gato mu kiganiro muri isanga, aho tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga n'umuhinga yanonoseye ubwo bugwayi. Ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Jenny Mukankusi yadushikiriza incamake y'amakuru avugwa mu Burundi. Jenny,
urakoze Oriane. Nshuti mwese muduteze amatwi, mbanje kubaramutsa. Ibiro byuhagarariye ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu i Bujumbura mu Burundi byaraye bitewe n'abantu bitwaje intwaro. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eroje Wirikaneza uri i Bujumbura arimo kudukurikiranira ayo makuru. Turi kumwe ariko ku murongo wa telefone. Eroje, icyo gitero cyabaye gihe ki? Byifashe gute? Hari abakomeretse?
Ejeni nuko amakuru twakuye kuri ibyo biro yatubwiye icyo gitero cyabaye nigeze zahafinani si by'ijoro, ariko babateye ntabwo barashe, ariko batubwiye ko bateye ubwoba abari basanzwe bacungira umutekano w'abasivile babiri, hanyuma babona kwinjira indani ahasanzwe mu rupango.
Hanyuma se ibintu byifashe gute? Hari ikintu bibye? Bimeze gute
gushikumu ibibye kayibyononekanye ntibyamenyekana, ariko nk'uko twabibona Robert Kochani atanze kegera cy'utwara urwego mu Burundi, amatohoza yatanguye kandi nawe yemeye ko igitero cyabaye, ariko avuze ko amatohoza yatanguye kandi adashobora kubivuga ko atungije neza. Hanyuma uri kumenyesha amakuru ije neza nawe umupfasoni Elizabeth Hotel yabwiye Ijwi ry'Amerika yuko atamumwe neza ubwo icyavuga gushika amatohoza aheza.
Aho ni ku ruhande rw'ibiro bya ONU bishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Noneho ku ruhande rwa Leta y'u Burundi, abashinzwe iperereza tuvuge mu gipolisi cy'u Burundi ntacyo barabivugaho?
Ngeni navuga nyine n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi cyenkurikiye mu mana w'umwami cyane ihamagarira azambe ngene nama hamagaye yamubwiye ko gushika ubu igipolisi kitararonka umuntu aza kucitura akibwira ko ibyo biro byateye. Yongeye ko ati mu gihe tubonye abantu bashinzwe kuvuga ibintu itangazamakuru kandi baticuye igipolisi basanzwe bazi uko dukora, ati twaca tubifata nk'uko ari nk'irengano ariko barigirira.
Ubwo ukomeze udukurikirana nayo makuru hanyuma turaze kuyatugezaho ku buryo burambuye mu biganiro byacu bitaha. Ndagushimiye cyane Eroje.
Ndagushimiye nawe Jenny.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko twari twabibabwiye, uyu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva imisi yose saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa gatanu heze itariki 8 z'ukwezi kw'icyenda wari umunsi mpuzamakungu wahariwe ukuvura mu buryo bwo kugorora ingingo z'umubiri hamwe n'ubumuga. Uko kugorora ingingo rero z'umubiri rero ntibyijukiwe mu Burundi, haba mu bajejwe amagara y'abantu canke kuri aba banyene bo kugororwa, hamwe biva ku kutamenya kw'abanyagihugu hamwe n'izimba ry'ubwo buryo bwo kuvugwa n'ibindi turabibashikiriza mu kanya kari imbere. Ariko mugume ku maradiyo yanyu, tubibutse nimero mushaka guhamagara ko kugira ngo mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro kuri iki kibazo ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
nkuko twabibabwiye rero mu kiganiro muri sanga cyo uyu munsi tugiye kuganira ku kugorora ingingo z'umubiri hamwe n'ubumuga ntivyijukiwe cyane mu gihugu cyo Burundi nivyo tugiye kuganira ku munsi wa gatanu wari umunsi mpuzamakungu wahariwe uwo mwuga iyo ngwara zo ngwara z'umubiri. Imbere yaho reka tutega amatwi inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Diane Ndonse kuri iki kibazo mu gihugu cyo Burundi imbere yuko tuja mu kiganiro nyirizira.
Abaganga banonosoye ibijanye no kugorora ingingo hamwe n'ubumuga bavuga ko hari ingorane nyinshi zo mu mubiri hamwe n'ubumuga abantu bagendana kukutamenya ko bivugwa. Batanga karorero k'ubumuga butandukanye abana bashobora kuvukana hamwe n'ingwara zishobora kuba inkwezi z'ubumuga kenshi umugwayi adahuta amenya. Muganga Deonda Ishimiye yanonosoye ibijanye no kugorora ingingo hamwe n'ubumuga akorana n'ibitaro bitandukanye byo mu gisagara cha Bujumbura.
Turafasha abana bavukana ubumuga bw'ibirenge, ubumuga bwo mu mavi, ubumuga bujanye n'ibikwirice kimwe cy'umubiri kiba kidakora, canke abana bavuga ko bacumutse mu maboko igihe bariko baravuka bita mu Faransa plexus plantaire. N'abantu bagira izi ndwara zijyanye n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso ugasanga igice kimwe cy'umubiri ntigikora ikindi nacyo kirakora. Turafasha abo bose bafise ubwo bumuga bw'amaguru aba yamugaye atanga uvuzi irimwo canke adadarara, tugafasha abafise indwara y'umugongo cyane ika n'ibindi bice ntivyuzungurirwa n'ibindi ivyo bita chine vestibulaire.
Abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye zo mu gihugu baragendana ubumuga bivuye ku mvo zitandukanye. Aha twovuga nk'ikena ry'abaganga babahinga mu kugorora ku bitaro byo mu ntara vyongeye n'uburyo bwo kwivuza abanyagihugu benshi bashoboye kuburonka. Ni mu gihe umuntu ashobora kuriha amafaranga arenga 50,000 ku ndwi kandi bigasaba ko amara amezi n'amezi atonda kwigoroza bikanashika ko baciriza hagati eka bishobora kuva no kuzindi mvo nkuko muganga Deo Ndayishimiye abandanya bitwiganira.
Nuko ico risata cyo kugorora kitari henshi naho kiri kenshi kiraha mu gisagara ko mu ntara zose z'igihugu si henshi ziri nta hatanu ziri mu gihugu cyose. Rero umuntu ugira aze kwivuza naho bisaba amahera menshi kuko bagoye gutwara kumuzana Bujumbura kumugaburira n'ibindi biragora biyaca bisaba ko umuntu ahitamo kumugumiza muhira. Imvo ya kabiri ni uko bizimvye kandi atari umunsi umwe, iyo utandugira nk'inshuro 10 inshuro 20 cyangwa ukwezi kose cyangwa amezi uko bisaba yuko umuntu agukurikirana afise umwete mwinshi cyane. Hama ikindi ni ukutamenya aho uwo muntu mvyeyi yavyaye umwana akabona avukanye ubumuga acamuhebera muhira akavuga ati yavutse ari ikimuga nta kindi ndi bukore.
Ariko kandi izi ngorane zo kwigoroza ku banyagihugu zirava ko igisata kijyanye no kugorora kitashoboye kuronka ikibanza gikwiye mu buvuzi nk'ibindi bisata bivuna indwara zitandukanye. Kubw'ivyo muganga Deo Ndayishimiye avuga ko abanyagihugu bafise ico bahahombeye.
Uravye uko imyaka yagikurikirana igisata cyo kuvura muri ubu buryo bwo kugorora ritanguye vuba kumenyekana. Navuga nti ivyapfuye ni vyinshi. Umunyagihugu ntiyamenye by'ukuri ko ubumuga buvugwa, ntiyamenye ko avunitse amukuye kwisima ashobora kugororwa, ntiyamenye ko ivyo birende vy'umwana atambukana bifyase bimeze nk'ivy'imbata by'ukuri bishobora gufashwa muri kine kugira ngo bigororoke. Kuko navuga nti gushika nko mwaka wa 2014 cyari kizwi mu bushikiranganje bwo gushidikirana, hama uno mwaka niho navuga nti igisata c'amagara y'abantu cabishi se mu ruhara kugira ngo duhagurukane n'abandi kugira ngo tugire urunani mu kuvurira hamwe.
Aha umuntu ashobora kwibaza aho iki gisata cyo kugorora ingingo n'ubumuga bitaniye n'igisata cyari gisanzwe mu buvuzi bita chirurgie mu rurimi rw'igifaransa. N'ubunyene muganga Deo Ndayishimiye aratanga umuco.
Umuganga bajeje kubaga akazi kiwe arakurayo akameze nk'uruhara akabuza uwo muntu kugonda no kugororoka. Rero twico dukora tuza twongereza kugira ngo amagara y'abantu abimere neza gusumba kugira ngo umugwayi ico yarabuze akironke aha tarashobora kupfunya ingingo ashobora kuyipfunya, aha tarashoboye kwikora ashobora kuyikora. Bisigura ko igisata cy'ubuvuzi mu kubaga na twebwe turakorana kandi turi ntasubirizwa kuko turi mu bacinga ubumuga.
Uyu muganga abandanya saba ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kw'ikibanza gikwiye igisata cyo kugorora kuruta uko biri muri kino gihe. Ahanini akanasaba ko leta yoshira ingufu mu kugwiza abaganga banonosoye ibyo kugorora.
Icyo twosaba ubushikiranganji bw'amagara y'abantu nuko no mwaka twobusaba ko coba igisata hangiro ko coba ntasubirizwa muri uno mwaka kugira ngo bigishe umunyagihugu ko biri mu bivugwa kandi bishobora ku muntu yiswe ikimugunda munsi eje ashobora kuba akomeye agaterera mu iterambere ry'igihugu. Hama ikindi ni ukundira ngo mu minsi iza leta yoshiramo umutahe mu kwigisha benshi abakinizi terapete bakaboneka magara y'abantu nayo agatanga ku bitaro bya ruguru bikaronka umuganga naho yoba umwe ajeje kugorora ingingo.
Twibutse ko kuri uyu wa gatanu w'indwi iheze itariki 8 z'uku kwezi ariho hahimbazwa ku isi yose umunsi wahariwe kugorora ingingo z'umubiri hamwe n'ubumuga. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Rakoze cyane mugenzi wacu Diane Ndonse, nkuko muvyumvise yaraganiriye ibitari bike na muganga Deo Ndayishimiye, nawe dufise ku murongo n'umunsi nk'umutumire wacu. Twashimye rero kumutumira mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi kugira aganire n'abanywanyi biradijwe rya Amerika yongere aje mu idoniro rya bimwe mu byo mu bibazo baganiriye na mugenzi wacu Diane Ndonse. Abijemwo donido yongera tuganirize ku bundi buryo bwinshi bwo babuhari bwo kugorora ingingo z'umubiri. Muganga rero Deo Ndayishimiye yaranonosoye ibijanye no kugorora ingingo hamwe n'ubumuga, akorana n'ibitaro bitandukanye mu Burundi, cyane cyane mu gisagara cha Bujumbura. Akorera mu bitaro bitandukanye by'Ubujumbura nko kuri Semseka, mu Kinindo, Polyclinique de la Maison Médicale. Turi kumwe ku murongo tuje mu kiganiro. Muganga Ndayishimiye, ndabashimiye kuba mwafashe kano kanya ko kuganira natwe. Kaze mu kiganiro muri isanga.
Ego, murakoze.
Nkuko mwavyumvise namwe mu nkuru twumvise mu kanya mwaraganiriye na mugenzi wacu Diane Ndonse, ariko twashimye kongera kubatumira, turabashimiye. Turifuza nka kimwe mu bibazo mwaganiriye twifuza ko muja mu idonido, n'ubuhe bumuga bushobora kuvugwa n'ubwo buhinga kinesitherapy mu gifaransa?
Murakoze cyane. Ubumuga navuga nti ni bwinshi, ariko icambere nuko hari ubumuga bujanye abana bavukana igihe bakivuka. Hariho aba bafise ibirenge nkuko nari navuze, ibirenge bishase bimeze nk'iby'imbata bishase hasi. Hariho ibirenge byikunja ibyo bita ubugaru. Hariho abafise amavi akoranako ibirenge bikamera nk'ibitandukana, naho ibirenge bimera nk'ibikoranako amavi agatandukana ibyo bita mu Gifaransa genu vargum na genu valum. Hariho ibi bijanye n'igice cy'umubiri cy'umwana, aho nyine bishika cyo kikaza gikora muri uko kidakora neza nk'ukindi gice, aho kuko ukuguru usanga bitanyaruka gusumba ibindi. Ibyo bitaye mitoji doranfa n'ibyo nyine biri mu bikira cyane. Hama hakaho n'ibindi tubona kubana cyane za inzira zihemero ziziba, tugafasha mu buryo ziziba nabyo nyine bimara umwanya muto cyane bigakira. Rero hakaho n'izindi ndwara z'abakuze zidufata umugongo, aho umuntu usanga agendana umugongo bivanye n'akazi akora ka minsi yose. Izi ntebe twicara ko mu biro usanga ari intebe zidahuye neza, ninde n'umuntu akazi akora ugasanga yicara umwanya munini umugongo waje. Umugongo uri mu bivugwa bigakira, indwara z'igikebu n'izindi ndwara nyinshi muri make muri kinesitherapy. Kuko ni muri icyo gisata no gukinga ibyo bita obesite, ibyo bihuduga ibiro birenga urugero, kuko turafasha muri bya education physique kugira ngo umuntu ashobore kugabanura ibiro n'ibindi nk'ibyo. Ego,
murakoze cyane rwose. None nibi nk'uko murasiguye byinshi cyane cyane nk'inzira zihemero benshi bashobora kuba batari bazi yuko muri kinesitherapy bishobora kuvugwa. Hari ibindi bihimba by'umubiri bidashobora kuvugwa na kinesitherapy, tuvuge nka ndakeka nk'intoki nazo nyine ziravugwa, ibihimba byose by'umubiri muri make birashobora kuvugwa?
Ego, urakoze cyane. Ibihimba byose by'umubiri birashobora kuvugwa, no muri kinezite hafi bivanye n'indwara umuntu agwaye kuko nkuko twabivuganye ko novuga nti indwara zo muri kine si urwego rwigenga ruri ku ruhande ngaho ni urwego rukorana n'izindi nzego n'ibindi bisata byo kwa muganga bigakorana n'abandi baganga bandi bo kwa muganga bisigura ko ibisata byose byo kwa muganga duhana abarwayi bisigura ko nta gice na kimwe cy'umubiri kiriho kidavurirwa kidafashanya na twebwe muri kinezite hafi turi kumwe n'abandi mu gukora ego.
Murakoze cyane rwose. Kino ni ikiganiro nk'ijambo abanywanyi biradishwe ijya Amerika nabo kumbure bafite ibibazo byinshi cyane babaza bijanye n'uburyo bukoreshwa kugira ngo munonosore imitsi canke ikiringo bifata kugira ngo muvure ubugwayi runaka. Reka kumbure tuje ku murongo dutangure tubahakaryo bababaze ibibazo. Tuhere kuri Jean de Dieu. Jean de Dieu turi kumwe.
Ego turi kumwe sana amwe.
Ni sana sana mahoro neza.
Ama nashaka kubaza uwo muganga. Muri entire sinzi ko yabuze uko bariho ari byo bishobora kuvura.
Subiramo ntitwumvise neza telefone yayo igira icike.
Ego mbaje nti sinzi ko muri interiere hari hagati hari cyaga cyangwa hari bariho ibitaro ashaka kubura yongwa kandi umugisaga ashaka kubura ashaka kumenya ibitaro naho nyene uko bingana cyane naho biherereye ku buryo unze kubona benshi muri interiere bafite yongwa ariko usanga mbere banaje naho bashobora kwivuriza. Murakoze.
Murakoze cyane Jean de Dieu. Reka tuje ku murongo tubandanye twakire Leo Cargo. Uratwumva?
Ndabumva cyane ku ijwi rya Amerika. Muramvumva namba?
Amahoro mahoro turakumva neza.
Ego murakoze nashaka ni se nk'uterera nongera shimira uwo muganga kwizo mpanura ariko aratanga ni kwivyo byerekeye kinesiterapi ukuntu bimeze ariko nashaka ndamubaze nko ngaha mu Burundi aha yaraba uburyo ubwo buhinga buhaye bukoreshwamo arabona ko bushemeye byo tuma abanyagihugu bose canke abafise izo ngorane yuko bose boshikirwa atangorane atankomanzi ari hamwe atankomanzi tugashima uko ari karabisigura ariko nimba hari inkomanzi yoterera ka leta yofasha iki kugira ngo izo ngorane zihere. Murakoze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Leo Cargo. Reka tubandanye twakire abandi banywanyi. Corneille Corneille murantunga Corneille.
Oui.
Mahoro neza.
Yambo neza murakomeye.
Yego turashima.
Okay magazu yere mukayogoro. Makamba. Jewe ngomba se nushimira umuganga kuvya avuze. Ariko nashaka kumubaza utubazo tsana tubiri. Bega kumenga vuga nko kumenga numwe cyanke avuga umenga niwe wenyene yoba sigaye mu gihugu. Nagomba kumubaza nimba hari abandi mu nyuma bo babariho cyanke ariwe wenyene inyuma yiwe kuroshiko ni yabatakiriho ni bandi bazosigara barabigira. Kwa gira kabiri nagomba gusana umubaza iminsi adugira ko ruguru nimba ashora kuduga ku bitaro bimwe bimwe kugira vurizo ngwara cyane nimba gwa mu gisagara cha Bujumbura gusa hanyuma ikindi nacyo nagomba sana no umusaba yoraba byukura kandikira inama ashinga amateka akayibwira ibyo bibazo ko biriho mu gihugu kugira ngo ihamagara umushikira nganji imubaze imusabe n'uburyo bwo kwishyira kugira ngo leta mu buryo bukoresha mu mwaka uza bijemwo kumva hari ingwara ikomeye cyane izotuma n'abantu bashobora kugira ingora ingaruka mbi cyane nk'aba mu bizi.
Ngerageje gukosora gato Corneille ni ingwara ni nyinshi zitandukanye zishobora gutuma ubumuga bukenera kineziterapi ariko turahakaryo muganga akwishure ku bibazo byawe sibyo?
Ego murakoze.
Murakoze cyane. Ndagatuwa karyo muganga ndayishimiye. Ijambo ni gwawe ibibazo bya Jean de Dieu. Yabajije kubijanye n'ibitaro mukoreramo bitaro bihari. Leo Cargo nawe yabajije niba uburyo bwo kuvura abantu buhagije mu gihugu. Corneille nawe nyine yasire n'ubaze ico kibazo kuco mwokora kugira ngo musabe leta inama nshinga amateka kugira ngo ishire mu buryo ukuvura abantu. Hamwe yabajije nimba ari namwe mwenyene ariko sinzi uko yavyumvise ko muba ari mwenyene mpuvura muri umwuga ariko muramwishira namwe. Jambo ni gwawe.
Yego. Murakoze cyane. mbere ku kibazo cha Jean de Dieu nuvuga nti mu bihugu hagati harasanzweho senare yari isanzwe izwi kuva kera cyane ni centre iriho imaze igihe yafashije cyane mu gihugu cy'u Burundi yafashije cyane mu kugorora ubugaru yafashije cyane mu kugorora abana bavukanye ubumuga yafashije cyane by'ukuri kugira ngo ikinge mugabo isangane impe ni gisata nka kimwe hama turacaku hariho da Saint-Kizito ni centre d'ibwi kuvatera cyane hariho no ku bitaro by'Ingozi ahico kigo kimaze kuboneka hariho ni Muyinga hariho rero nahi Bujumbura ni Muramvya bisigura ko naho twovuga tuti niho hoba hari izo centre nibutse ingoga hama ahi Bujumbura naho ibita ko kihari kuko hariho nkaho kuri CMSK hariho kuri Maison Medicale Polyclinique hama na kwa Khaled na Prince Region na Saint-Kizito na handi twizere ko mu myaka uza hazoba igikorwa gikomeye kugira ngo iyo izo centre bigwire kugira ngo aho umuntu by'ukuri yifuje kwivuza ashobore kuronka aho yivuriza yego hama kuri Cargon aravuga ati ubwo buhinga bwose dukoresha bwo wabushimishije by'ukuri arabaje n'impanuro umuntu yotanga tuvuga tuti aho tugeze mu gisagara cha Bujumbura aho tugeze mu gihugu cy'u Burundi twibitiwe turakora ku buryo bushimishije aho tugeza mugabo murazi ku bikoresho byinshi biva mu mahanga ibikoresho byinshi birazimbye cyane ariko turavye tugeranije uko imyaka iheze nuko uno munsi ibiri turabona ko hari intambwe ishimishije cyane kuko abaganga bacu neza itapete cyane ku manho no kubaza cha Corneille barashobora gushika bari ku gitibiri hagati ya 70 na 80 bakorera mu gihugu cy'u Burundi muguravye abarundi nabo uko bangana ni benshi cyane kandi indwara nazo ni nyinshi uko ni mu bisata byose kwa muganga turakorana urabarwayi baza bavuye mu bisata c'ivyariro urabarwayi baza bava mu bisata c'abana bavuye muri pediatri abo turonka bavuye mu ibagiro urabo tusanga baza bavuye ku baganga b'umutima bajya bavuga ko bafite indwara z'imvubuka ry'umurindi w'amaraso ibyo bita imitreji umva dufise ama indwara nyinshi ziza zitugana natwe turi bacumva ko turi tudashirashika n'ijana rimwe ku gihugu cy'u Burundi cyose uko kingana n'indwara zihari murumva ko tugifite igikorwa cyo gukora si ukuvura ni naka n'umwe rero nka Corneille numva ko namubwira nti ahubwo icyo yohaguruka akabivuga nawe ahageza kugira ngo dufashanye kugira ngo izo ndwara nimba ziriho mu Kayogoro nimba ziri ku muhanu n'uyu n'uyu akamubwira ati iyo ndwara ni umuntu w'umugunze muhira ahubwo mujane kwa muganga kuko iyo ndwara yavugwa naho twaba turi bake abagore dushobora kubakira kandi bizogenda neza
yabajije niba kumbure yumvise mufise experience ubuhinga muri umwuga muraduga ruguru kuja gufasha abanyagihugu cane cane mu ntara ayo masantre dariho nk'imuramvya ni Muyinga nko kumwabivuze mwa muduga mukaje kubona n'abanyagihugu mu mavuriro matomato kumbure
twicu dukora ahubwo turafashanya mu gutanga ibiganiro hama ruguru hari abaganga basanzwe bariyo turi kumwe muri association y'abakinezi therapeutiki bari mu Burundi hama tukiaduga ari ukwigisha mugabo kugira ngo umunyagihugu amenye iyo ntuzenya iyo ngwara ayimenya ryari mugo naho nyine turacafatirwa ntiturakwira nkuko bikenewe uko usanga batonze imbere yaho tuvurira ari benshi ugasanga umunsi ukuduga naho nyine abo bose bahasize ni ukwidoga rero nicyo bituma numva ko turacane n'ibikorwa cyane cyubwira ngo dushobore kuhashika mugo namwe bw'amaradiyo n'uwo mu wese ari umuntu amenya ko iyo ngwara ishobora kuboneka no gufashanya kugira ngo dushobore kumenyekanisha icyo gisata hama umurwayi ntagume muhira ngo bamwite ikimuga kandi yarashoboye gukora guteza imbere igihugu nk'abandi
murakoze cyane reka tubandanye ku murongo twakire abandi banywanyi biradijwe rya Amerika tubibutse ko turiko turavuga ku ndwara zikenera kinesitherapi no kuvuga kugororwa ingingo z'umubiri hamwe n'ubumuga butandukanye kugorora ingingo z'umubiri cyane cyane turi kumwe na muganga Deo Ndayishimiye havurira ku bitaro bitandukanye by'igisagara cha Bujumbura n'ahandi mu ntara. Tubandanye ku murongo twakira abanywanyi b'ijwi rya Amerika, tubandanyirize kuri Emmanuel. Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Uduhamagaye uri he Emmanuel?
Mukanyosha.
Bujumbura. Duga ku ijambo.
Yego. Yewe cyane ico naje nagomba kuvuga. Nuko na nyene boraba nyene kugira iyo ngwara ahubwo umuntu kugira bishoboke umuntu ayirandurane n'imizi namba hari hinchanjo nka kujya kwizindi zagasama nibiki.
Ariko ni ingwara zijanye no kugorora imitsi n'ingingo z'umubiri si nk'ingwara ikenere rucanjo nkuko umuntu yavyumva. Kumbure doktora ashaka kugira ico yongeye ko
nacho bumva mugabo ico nkubu uye na mwabo ja wumva vuga ati nabo nyene abakozi si benshi bogerageza bakaraba ukuntu bigisha abantu nyene nkubu nk'amashuri ubona aba hariho abantu usanga bariko barigira nyene iby'ubuganga bakaza barayigisha kugira iyo ngwara ibonetse umuntu acanyaruka gukira atarasinzikara kubera ubukene bw'abaganga.
Urakoze cyane rwose Emmanuel. Katubandanye twakire Jean Baptiste. Allo Jean Baptiste, turi kumwe?
Namahoro ku kigo America.
Namahoro namahoro.
Boranje nabamba iburinga muri komine yanga mu ntara ya Bubanza. Yo nashimye kubwicyo biganiro mwakize kigo America.
Urakoze cyane gushima.
Ego kuko iyo ni ingwara kweri abantu benshi bakatabura ko ari ingwara benshi bayifata ko kumenya ni ubumuga umuntu aba yavukanye mugabo aba ari ingwara aba yavukanye agoma niba ari zimutumire uko yo simoso akwagura nk'akarere mu mavuriro yose ari mu ntara z'igihugu kuko kenshi abaganga benshi ari abaganga bamwe batamenyera izo ngwara zifata mwene uko wazifata ko umwana n'ubumuga yavuka yutuhera ku madisante y'amwamwe nusaba ko bukwira mu ntara zose z'igihugu kugira ngo iyo ndwara tubare ko yoranduranywa n'imizi ko by'ukuri twabonye ko isinzikaza abantu kandi ari indwara ivugwa karatsinda jyewe ndabise umugenzi nahanuye yatwaye umwana we ahantu bita kuri Kizito akoresha ni umwana we yari yavutse atabaye inyuma aguma ari imbere mugabo ikuri baramuvuye arakira rero gusa abo baganga bavura muri izo ngwara ntibakwiye hose ino mu ntara y'Ububanza anamwe tujya tubabona wasaba ko iyo mutumire rero ngo kwagura akarere mu madisansi yaho agatuma aboneka n'umuntu n'umwe azi iby'iyo ngwara agatuma aza abishyura ubufasha abanyagihugu abandabashimiye.
Urakoze cyane rwose Jean Bosco ku ntererano yawe n'ikibazo. Tubandanye ku murongo twakire na Alice. Alice mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Mahoro.
Ego ndashimye. Ego. Ewe mpagaze mu ntara ya Mwaro. Nashaka kubaza uwo mutumire ubwa mbere na mbere ndamushimiye ku kiganiro yaduteguye. Ni kiganiro cy'inkora mutima kuko turabona abantu benshi bagendana ubumuga umuntu atarazi ico bivako. Kumbure umuntu ntiyibaze ko ari ingwara ariko turatabwe gose ko ari ingwara. Nagomba kubataje ndamaze kubona nk'abana bavuka ntibahagarare cyangwa ntibavuye akaguma aricaye. Mbega abo bana boshobora kujanwa muri ibyo bigo yatudondaguriye hama bakagororwa nda bakamenya abandi cyane. Hariho n'abandi maze kubona aho guhagarara bakagenda baravura bobo uwo bajana boshobora kugororwa hama bagahaguruka bagatambuka. Mbega bisaba ikiringo kingana gute kugira ngo umuntu ajane uwo mwana muri ibyo bigo by'igororero yatubwiye? Hama nashaka kumubaza ikindi kibazo. N'umuganga adasanzwe yoba ariko arakorana gute n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hamwe na leta kugira ngo yagure noneho hagugwe ibyo bigo kandi hongere habeho n'inyigisho zidasanzwe ku baganga benshi biga za sweze firmiye za sage fame n'ibindi abaganga baragwiriye turabafise ariko mugabo avura iyo ngwara numvise ari bake cyane ngo ni 70 gusa mu gihugu cyose namusaba yuko nawe yogira icyo aterereye kugira ngo kugurugwe ico gisata cyigisha abaganga bo kuvura izo ngwara kugira ngo amagara y'abantu atere aja imbere twari utwo tubazo twanje
urakoze cyane gose Alice mutumire wacu docteur ndayishimiye abanywanyi batatu basa nabo bajije ikibazo kimwe kandi baragushimiye cyane kuko nkuko babyivugiye ni gisata kitazwi cyane kitavugwa ko cyane ni nayo mpamvu twashimye kukiganira kuno munsi nkuko mu minsi yahera ryari hijya ejo ku munsi wa gatanu niho isi yose yahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe iki gisata rero kibijanye n'ico muwa muri kumurakora kugira ngo igisata caguke kimenyekane nkuko Emmanuel yabivuze kwigisha abandi banyeshure mu gisata camagara y'abantu kugira ngo baje muri uyu mwuga bigeze he leta mukorana gute kubijanye no kwagura uyu mwuga
yeah murakoze n'ibyo ibazo zose bimeze nk'ibisa kandi abashimiye nabo nyine kugushima bavuze muri mache ku kibazo nashaguhera kuri Alice cyane aravuga ati abana bagendana ngo ibyo ba byanse ko bahagarara byanse ko bagira nte izo ni bibazo turonka kenshi kuko hariho abazo bafise imitsi banyugumba umuvango bameze nk'abagenda nk'inzoka mu kwinyuganza atatugumuna mba bafise mu ngingo by'ukuri iyo ni indwara imwe turonka y'abana bateba kwicara bateba guhagarara ugasanga kuva imyaka itanu itarakunda bashobora guhagarara cyangwa ngo yicare cyangwa atambuke muri ibyo oye ni ikintu muri kine iwacu dukora kandi by'ukuri tukaronkera icyo no kwita hezita nziza aho umwana ashobora guhagarara agatambuka akamera neza tubuje ubwo buhinga bw'ukugorora dukoresheje ama exercice n'ubundi buhinga hariho n'aba bafise badadarara bataba bameze nk'uko kukoroha cyane kuko bakadadarara badadarara naho nyine turafasha mu kugira ngo iyo mitsi yadadaraye ishobore kwikwega ishobore kureka kwitunatuna hama ngo adadarare n'ibindi bitandukanye nizo n'indwara imizime turonka zikoraho bazibona abantu bo barungika mu masantre atandukanye yino mu gisagara cya Bujumbura na ruguru muri Sena n'ahandi masantre amwe amwe atangiye kuboneka ruguru hama yabajije ati bisaba umwanya ungana gute kugira ngo umuntu akire no mu ishura gato nta mugwayi asa n'uwundi nta n'indwara isa n'iyindi mugabo muri kine zose bisaba kwihangana bigasaba n'akanya havuyemo igisata cyo kuzibura inzira z'ihemero ku bana n'abatama usanga baba bafite ibikorwa bikana ko bashobora kubisohora ngo babicire abandi nibyo bimara umwanya muto usanga ari inshuro zitatu inshuro zitanu kenshi basanga kiringo kinini bishobora kuba nk'inshuro cumi ahandi aho biba bisa n'ibyatevye mbwa ahandi biri mu bintu bya mbere binyaruka gukira n'ibyo byo gushobora gukora mu bikorwa n'ibindi bishobora kugiza kubuza ihemero ry'abana ko rimera neza cyane n'ibyo by'abatama kugira ngo umutama akorora acire hari igihe naho nyine bigorana mu bivyo muri kine ibyo dukora kandi biragira icyo bifasha umurwayi agakira n'ingoga ariko izindi ndwara ntibizizirana n'udutsi nkabura bwonko ibyo ku baganga bandi ba neurologue bakoresha usanga umuntu yagize paralize y'igice kimwe cyangwa ugasanga igice cy'epfo kigira ingufu cyaruguru kigira ingufu ibyo biramara umwanya hagati y'iminsi icumi n'ukwezi n'amezi abiri n'amezi atatu kenshi ntirenze amezi atandatu ariko umuntu akuze byashikiye hama kumati amagara y'abantu na leta twoba turi dukorana gute amagara y'abantu yaratwemereye kuva inyuma mu mwaka wa 2014 ko twokorana kuko hari amagara twahora turi mu gisata cyo gushigikirana byita ministere ya solidarite ubwo uye twemerewe kwinjira mu gisata cy'amagara y'abantu kugira ngo amagara y'abantu ahagurukane natwe kugira ngo tugwanirize hamwe izo ngwara zihari kandi zibangamira abanyagihugu benshi. Rero novuga nti igicica kiza gihura n'ibya Jean Baptiste yari yabajije icyo twakora mu kuvura izo ngwara. Nibyo twitwa turahagurutse turi turi turafashanya igisata cy'amagara y'abantu twaragisabye ko ibitaro byose bita ibitaro du district coba gifise n'imiburiburi umukinetherapeut umwe nabyo mu Burundi birahakwa gushika ku 50 n'imiburiburi kuri district tuharose umuganga umwe w'umukinetherapeut arashobora kubona ibibazo bihari akabona umurwayi aje kuba afite icyo kibazo hama akavura ibimunaniye agashobora kurumikira uwundi akamufasha ngo tugafashanya kugira ngo aho hose ku bitaro bihari ruguru hose mu mwaka mu myaka 2 cyangwa 3 hazobe hari umuganga w'umukinetherapeut ntibajya ko amagara y'abantu nayo nyine niyo babishyize mu ntoki kugira ngo dushobore gukorana dushyire kure.
Nk'icyo kibazo cya Alice yaravuze cerekeye sinibuka neza ko ari Alice cyangwa Jean Baptiste, icyo kibazo cerekeye umwana yari yavutse adashobora guhindukira ni ikibazo gihambaye cyane kandi kumbure ababyeyi bamwe bamwe bashobora kwibaza ko ari uko azokwama mu buzima bwiwe bwose. Nibuhe bundi bumuga bumeze nk'ubwo aho umuntu abona ati inyi ntako bizohinduka ni ko azokwama, umuntu ashobora kugiramo icyizere ati birashobora guhinduka nk'uko kuno umwana yavutse adahindukira inyuma?
Urakoze. Ni Jean Baptiste yakivuze kushinga impahe ibyo yiboneye ndi n'umuntu yavutse. Iki kibazo cya Jean Baptiste gishusha n'icya Alice mu buryo bubiri. Alice yavuze utagira inguvu mu mitsi, hama Jean Baptiste nawe yavuze ubudadarara aho imitsi idadarara ibyotsi bigahindukira bikanga uko ashobora by'uko biguhindukira no kugororoka. Rero muri ibyo turabibona cyane ni mu Gifaransa bazita spastique aho imitsi yitunatuna ikadadarara hama biba bikeneye ko umuntu iyo mitsi ayikwega buhoro buhoro hama igasubira kugira bwa buzima bushasha aho umutsi ashobora guhindukira agashobora kuraba aho yawo uko umuntu wese ashobora kuraba akomeye. Rero ibyo biraba ku bana bakivuka, ku bantu bagize ya ndwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso mu bice bigira kabiri aratangura mu ntango. Iyo ndwara yamufashe inguvu zose zigahera mu kuboko cyangwa mu kuguru cyangwa mu gice kimwe cy'umubiri, hama uko imitsi itera iza niko atera dadarara ugasanga ukuboko kurituna intoki zikituna hose hakitunatuna. Iyo muri icyo gihe twice dukora turamuhindurira ibyo turi ko turakora. Iyo ari umuntu afise ubwo bumuga ubutagira inguvu ku mitsi tukumukorera ama exercice atandukanye ajyanye n'indwara afise mu bwo twihuta mu gukora, hama uyu nawe wa kabiri abadadaraye dukora buke buke ama exercice twateguye ajyanye n'iyo ndwara afise ukugira ngo imitsi ihezikwe irehe kuguma yitumye igororoke amashobore kugira mitende. Bityo ko ni indwara zimwe zimwe duhura hariho n'iz'umugongo zishika zishusha n'izo kubera ukwicara kw'imitsi kama twiciye mu pozisiyo imwe ugasanga nko mu biro ugasanga ni hahandi wicaye uko uvuye mu biro ugaca wicara mu modoka ubwo umuntu ugaca wicara muri salo muhira cyangwa ufata agafanta ku mugoroba utashe wahiza ugasubira ugashika umva tukamwe bwa buzima bwo kwicara ugasanga umutsi umwe rero ugasanga witunye kubera uri muri pozisiyo imwe ntiwarose umwanya wo kuronka akanya ko kujya gukora imyimenyerezo ngororamubiri. Rero hariho abantu abo tusanga rero baza kwivuza bavuga ngo bafise umugongo ugaruka garuka bafise ibyo bita neurosciatique yigaruka ku uhereye ku gisusu umanuka kubera umutsi wo nyine uba ari umutsi witumye cyane hama ugaca ufyonda iyo nere ihava isohoka ku ruti rw'umugongo. Usanga uwo muntu rero afise umugongo ababara cyane atihindukiza atikoma. Urumva ko ni indwara navuga nti zose ziza zihurira ku mutsi wituna ahandi naho akaba ari umutsi wakweguse cyo ugasanga mikena y'impwe ya oxygen mu bwonko ukura abana batonya bataronse impemu bikwiye oxygene bikwiye ubwonko igihe bakiko barabuka akaba ariho baca bateba kwicara mu jambo make n'ibyo
ndakeka ko abariko baratwumviriza cyane cyane abari mu bisagara nk'abantu dukora mu biro nitwebwe usanga tugogwa cyane n'izi ngorane niko bimeze ni Bujumbura n'abantu hanini mufise aba barondera bari mu gisagara kuko aribo bicara mu muduga mu biro bagasanga bagiye kuryama abari ruguru mu mitumba bobo usanga baguma bakora utuntu baguma bari ku maguru bagenda ni ikibazo cyo mu gisagara kujanye n'imitsi
yego urakoze no kuri ibyo uravye ku rugero urabona ko ari Bujumbura baratwitura cyane bivanye no buzima basanzwemo n'ibyo twita gutera imbere gutera imbere hariho uvuga ati si umukozi akubura si umukozi ugura portaye si umuntu byose biri gucyo hariho umuntu abigeje bavisanga twibagiye twadukorwa duto duto two muhira twebwe nyene dushobora kwikorera mugabo natwe nyene turi mu bifasha kugira ngo umuntu ku munsi ashobore gukora ico bita muri OMS sigura hariho ico twokwita exercice ico bita sport ni n'utwo bita activité physique yo muri utu tuntu dutatu iyo umuntu ashobora gukora aka siporo afise undi muntu agaca koga akagira ama exercice mu mazi agashobora gutambuka ku mugoroba akagira iki bisigura ko abari mu bariko barafasha kugira ngo bashobore gukinga uko tugwara tumwe tujanye n'ivyimitsi vy'amanera umugongo n'ibindi bitandukanye mugabo turabona abamama bacu ruguru kwizo ngwara zimwe zimwe hari izo barengera kuko baba bari mu kurima baba bari kuvoma bari muri mutukogwa dutandukanye mugo nabo ikibazo gica kibatera kenshi ni kubera n'igihe yumvise uwo mugongo yumvise uko kuguru abandanya arindira ngo hari igihe akarinda rero agera gushika kwa muganga nawe yamaze kuremba umva rero ko ico notanga ko impanuro nuko igihe cyose umuntu uko ari kose ku myaka yiwe nuko angana yoteguye akanya n'aca iminota 30 inshuro gatatu mu ndwi akaja kugira imyimenyerezo ngororamubiri kuko irafasha kandi niyo muti wa mbere uhari novuga nti ntasubirizwa kugira ngo umuntu ashobore gupinga ubumuga bumwe bumwe ujyanye no kwicara
urakoze cyane rwose tubandanye ku murongo hari abandi banywanyi benshi bafite ibibazo n'ibyiyumviro tubandanyirize kuri Reverien wiriwe neza malo Reverien turi kumwe keka telefone mugoye turashaka kubandanya kuri Cedric uri weneza ni Cedric hatungi imana turi kumwe canke ko ndabwiye ko dufite ba Cedric babiri Cedric
allo
oui Cedric akazina kawe
oui
dufite ba Cedric babiri
ni Cedric irakoze
duga ku ijambo Cedric
ego manje kubaramutsa
urakoze
si bari kwenda genda sina bakurikiranye kuva mu ntango kubera uburyo bwo gutuma tumara ko barubango ye gato sina shoboye gutahura neza ikiyago mwari muri ko kubera uburyo bwa ndoye kazi
ufite tuko turaganira ku bijanye no kuvura mu buryo bwo kugorora ingingo z'umubiri hamwe n'ubumuga kinesitherapy nibyo tuko turaganira uno munsi
ego niyo zako ingira kide kubo kubugira champo ze ko na nabifatiye niyo zako namba kwibariza iyo mutumire none mukuvura ba batanga imiti meze gute cyane bo babigisha abantu gute bigira ngo yirinde izo ngwara cyane umuntu yamaze gufatwa n'izo ngwara o baba mufasha iki umuntu abakeneye iyo basanga nka he kuko nawe nari Bujumbura muri aka kanya ariko ndakunda kujyayo nshyitseyo nkumva mbona afite ikibazo
uri hehe ga Cedric
menya ahantu
uherereye he
ubu ndi muri Sudani Sud Sudan ariko nari kwenda kwa mu Buganda ndi kwenda inyerekeza ino muri Sudani
Urakoze cyane. None mu Burundi zosubirayo vuba kuko twari ko turaganira kuri iki kibazo cyane cyane ku bantu bari mu Burundi n'ingene bofashishwa n'ubu buhinga bwa kinesitherapi.
Ego cyane mu Burundi ndakunda kuko ndo nta nindi yari nashize kuye yo. Mm. Nikuvuga n'ibyo bituma nda mu baje kugira ngo ngarute bityo bose muze kumumera ikintu twanje ashobora kumpa na kanimero kiyo kugira ngo nshyize mu Burundi kugira ngo nyafite adresse.
Sawa sawa. Urakoze cyane Cedric. Tubandanye twakire na Cedric Hatungimana. Cedric Hatungimana uratwumva?
Nalinda cyane. Yanjye kugira Amerika.
Duzijwe gato telefone yawe numva uri kure gato.
Aho. Ndabumva cyane niko ndabumva.
Mhm. Mhm. Duga kwijamba. Uri muri Kongo. Kumva neza kuko telefone yawe ntiri kwirumvikana neza. Ubajije ati niba abatwara imiduga canke abatayitwara ubusinzikazwa kurusha uwundi, ubusinzikara kurusha uwundi? Urakoze cyane Cedric. Nubwo telefone yawe igoranye gato ariko nibaza ko muganga aza kugerageza kukwishyura ku bijyanye n'uwo ingwara isinzikaza kurusha uwundi. Radio Ijwi ry'Amerika isamire ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turiko turaganira ku bijyanye na kinesitherapi, ukuvura mu buryo bwo kugorora ingingo z'umubiri hamwe n'ubumuga. Aho ku munsi wa gatanu heze wari umunsi mpuzamakungu wahariwe ukuvura muri ubwo buryo. Turi kumwe na muganga Deo Ndayishimiye avura mu bitaro bitandukanye by'igisagara cha Bujumbura cyane cyane. Radio Ijwi rya Amerika isamiranire Washington DC.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muganga Deo Ndayishimiye tubaka ryo mushikirize ivyiyumviro canke inyishu kuri bimwe mu vyo Cedric bajye ba Cedric babiri bashikirije na Rivere. Duga ku jambo.
Ego murakoze. Kuri Cedric irakoze yavuze atagifatiye hagati y'iganiro atayakeneye kumenya imiti imeze gute twaba dukoresha. Mm-hmm. Twaba hantu biki kubyerekeye gukinga izo ndwara zijyanye na kinesitherapi. Mu majambo make navuga nti kine ni nta mwana nta ukuze nta musaza bose iyo ndwara irashobora kubafata. Kubyerekeye imiti rirangwa birashobora kuvana n'icyo umuntu ariko aravura. Ubu kenshi turakoresha imiti y'ama anti-inflammatoire, nuvuga nti y'ama creme y'amavuta y'ugusiga mu rukingo rw'abari. Dushobora gukoresha nko mu kugira ngo imitsi yitunatumye imwe imwe dushobore kugira massage tufashe inzira ingene amaraso atembera. Mm-hmm. Mu gushobora kukorosha umutsi kugira ngo amaraso atembere neza, kugira ngo tugabanye ububabare bw'umutsi, kugira ngo dufashe iyo ngingo dushobore kuyigira kuyigonda no kuyigorora, dufashe muri ibyo bitandukanye. hama ichiri kimpanuro navuga nti ico twamuhanura ku myaka geze ko cyambere nuko yokora nimenyerezo ngorora mubiri ica kabiri nuko yokwisuzumisha ku mwaka cye mu myaka ibiri akajara suzuma magara yiwe kuko dusanga tuguma twumva ngo turacyakomeye turacyane ngubu turacyari kunuko ugabisanga tugeze kwisuzumisha n'akagwara gatonya karatwije kure tukaremba mugubu yosuzumisha karaba nka indwara y'isukari karaba indwara y'umutima abaganga b'abakamiyologe bakamurabira ko atavumbuka ry'umurindi w'amaraso ryatanguye kuko no kuva mu myaka 35 kuduga yabikuye ku muntu yisuzumisha kugira ngo aje araraba niki yogabanya n'indya yorya zobizihe n'ingene yoshobora kwitwara hama akamenyereza imyigasisi agatwara uwo mutima 35 nkoni nayivuze kugira ngo n'imiburi iburi agire iminota 150 mu ndwi y'ukwimenyereza gukora egesisi hama agategura umwanya wo kuruhuka nawe nyine ntasubirizwa hama kuri Cedric yatunga Imana nawe arabaza ati mbega iyo ngwara isizikaza abagenda n'imodoka cyangwa abagenda n'amaguru mugabo nashaka kumwishura ndamubwira nti nta nishuye imbere yaho nta mugwayi asa n'uwundi nta ngwara isa n'iyindi mugabo n'ugenda n'imodoka cyangwa utagenda n'imodoka mugabo ahubwo icyo namubwira nuko wenyine nimba agenda n'imodoka nimba agenda n'amaguru icya mbere yokuva izo mpanuro aragira ibyo mwimenyerezo akisuzumisha kwa muganga yumvise agwaye akaja ku muganga uyu n'uri kuko abo baganga bobo barazi uruhara rwa kime baraheza bakabaturungikira abagwayi igihe bibona bikenewe hama kugenda n'imodoka si bibi kugenda n'amaguru si bibi ngo byiza uwo bihindagura byose ukaronka umwanya wa siporo kugira ngo ushobore kuba amuvuma kuri ibi kuko nk'uko nabivuze twe turakorana n'ibisata byose byo kwa muganga nta muganga n'umwe adashaka kumushyira umurwayi bivanye n'icyo abonye ko bikeneye ko bamutumishyira muri kimwe gitaha
murakoze katubandanye twa kile Albert wiriwe neza alo Albert uratwumva Albert Rabuze katubandanye twa kire Désiré wiriwe
alo wiriwe
amahoro duhamagaye uri hedeza
mugatumba mu Burundi
duka kwijambo
nagomba kumubaza muganga alo
yarakumva
nagomba kumubaza uwo muntu yagwaye tugiye kiroze woseze igihe kirekire bidakunda ko atambuka nidakunda kwa tambuka iyo mufashije
umuntu akuze
yego
angana gute
njyewe nyine
yego reka tumubaze mukanya reka tubanze
naho ni umusanga n'ingene ni umubona uno musanga
uguma ku murongo gato ga Désiré kugira niba hari ikindi kibazo muganga yoba afise akakubaza ko wewe usanzwe ari wewe ukenera uko kuvugwa reka kumbure duba mbere yuko tuja kuri Elia tubaze muganga ikibazo cha Désiré cerekeye uko akeneye kukufasha
murakoze Désiré ku uyimaranye iminsi ingana gute ga Désiré nashaka kumubaza iminsi wayimaranye
Désiré uramwumva muganga Désiré yavuye ku murongo muradutunga muganga ariko yavuze ko akuze ko adatambuka
ntacu icya mbere kuri ikibetiro zo mu magufa ni imwe mu bishika amagufa ugasanga aravunika n'ingoga canke ntagire ubukomezi bwihuta mugabo icyo umuntu amufasha aramufasha mu gukinga mu gukora amaexercice amaexercice kugoro yugufasha gukomeza imitsi igize icyo gice mugo icyo baciza yoda kwa muganga kugira ngo tumurabe uko ameze turabe igituma adashobora gutambuka kuko n'iyo bihari birashobora gutuma umubiri wonyine ubafe utakaza ingugu kubera ubuzima arimwo mugabo arashobora kuza bikenewe tugakorana n'abandi baganga kugira ngo turabe icyo dushobora gushika ko mu majambo maka
Muganga kuri ico nyene woduha nimero canke ahantu bo basanga ko benshi bigeze kubibazaho muba mukorera ko tubafise bashobore kubaronka.
Urakoze, nkorera muri Semseka naho kuri Maison Medicale. Inimero zanje ni indwi icenda gatatu gatatu rimwe kabiri kabiri icenda. Indwi indwi icenda gatatu gatatu rimwe kabiri kabiri icenda.
Murakoze cyane muganga. Tubandanye twakire Elia. Elia turi kumwe?
Ekome turi kumwe, ndabahaye mwiri.
Mwiriwe neza.
Mahoro neza. Ama najewe nari nakumye impande ya karadiyo numviriza nkaba ndanashimiye n'uwa muganga, nongera ndamubaza naka akabatso kagira gati mbega bo bari bo bahora bafasha bacya abantu ushobora gusanga adafise ukuguru nko kuva mu itako atakuguru kurimwo, hama ugasanga baramugiriye ikindi kintu kiza uko kuguru ugasanga arashobora kugenda atabyatuma bafata mu maboko bita amabeki, hama akandi kagira kabiri mbega umuntu arashobora kupfukana iyo ngwara. Hama ndangitse nshimira iradiyo muri rusange, nongera nshimira bariya bari mu buhinga bw'ibyuma ko batagize guhoza telefone kari kagerageje kungora. Murakoze.
Guma ku murongo Elia, urakoze cyane gushima. Guma ku murongo kumbe kumure muganga ashobora kuba afise ikindi kibazo yo kubaza. Tubibutse ko tuko turaja ku musozo w'ikiganiro, ariko muganga babanze baganire na Elia gato, duga ku ijambo muganga.
Elia nubaza ko ico ya ikibazo nagitahuye cyane, arabaje ati ndirya nitwebwe turi muri babandi bakora amaguru mpimburangingo canke adagufasha. Mugabo nashanda mubwiye ko bajya bitwa aba orthopedist, turakorana cyane cyane rwose mu gisata kugira ngo dushobore gushika ku byo dushaka. Hari haba bafise amaguru asumbana kumugasanga ni kugufi ukundi ni kurekure. Ibyo turabibona mu bisata, ugasanga umuntu uri kumwigisha gutambuka neza kugira ukinge indwara z'umugongo bita scoliose, aho umuntu ahengamira ku ruhande rumwe. Ibyo turabibona cyane nko kuri aba bantu usanga batwara isakoshi ku rutugu rumwe, ugasanga igitugu kimwe cyahengamye. Ibyo turacaye kuri bajya abantu usanga ukuguru bararashwe, ugasanga ukuguru kumwe kwaciye kumera nko kuba kugufi gusumba ukundi, cye kubera ama accida atandukanye, ugasanga igice kimwe cy'umubiri cya ntikingana n'ikindi. Rero make hari aho bamuca ukuguru kubera izama diabete, ibi n'ibindi bitandukanye. Mugabo twebwe muri kine ugaca usanga uri kuramuvura, hama akagera ahantu ubona ko wari ukeneye ko hariho ako gace katangana n'akandi kokogwa, tukaronka icyo gice kugira ngo ashobore guhagarara neza. Icyo gihe turakorana cyane n'icyo gisata cya orthopedi cyane, ariko iyo hose aho turi tuba dufise aba orthopediste turi kumwe kugira ngo icyo aho tubonye ko bikenewe ko akorerwa ukuguru, akorerwa ikirato, akorerwa iki, tuba turi kumwe, hama tukaba transfera tugahana. Nabo nyine babonye ubwiyeyo hariho ugenda mubwo yari akeneye kinezi terapi, ubonye naraca murundika iyo turi isiyo ko turakorana. Ego,
murakoze cyane gose muganga Deo Ndayishimiye i Bujumbura mu Burundi. Mwatanze impanuro zitandukanye muri ishira ibibazo bitari bike, ariko iminota ibiri dusigaranye akajambo ka nyuma impanuro cyane cyane woha abatwumva kuri uno munsi nizihe? Ijambo ni rwawe.
Murakoze cyane. Impanuro ya mbere notanga ni uko umuntu wese abonye umwana muri aho tuba, aho tugendera, aho tugirante, umwana w'imyaka ibiri, umubyeyi yabyaye, umubyeyi agize akabona ukuboko kumwe k'umwana ntigukora neza nk'ukundi, aramubwiye ati simba ni umwana kwa muganga hakiri kare. Uzobona umuntu afite ikirenge cyikunje amunumve kwa muganga muri kine biravugwa, umuntu afite umugongo wigarukagaruka naze kwa muganga muri kine ziterapi. Ibi by'urukebu, ibi by'indwara zitera bivanye ku ivumbuka ry'imirindi y'amaraso n'ahandi, ni bahaguruke duhagurukane n'abanya twese kugira ngo dushobore kubwira abantu ko iyo ndwara izivugwa kandi umuntu agakira neza. hama atabatara agwara nabo bokora iki nuko mu gufungura urazi bafungura bakarya indya bitarimo amavuta menshi cyane n'ibindi bitandukanye bakagwiza imboga bakagwiza sport n'andi ma exercice atandukanye kugira ngo dushobore guhagurukira hamwe kugira ngo tugabanye izo ndwara biza bitera bivanye no kubiha umuntu wese tugeze ko ku myaka itandukanye hama n'amagara y'abantu badufashiriza hamwe kugira ngo dushobore kugera kure abanyagihugu bose bashobore kwifuza.
Urakoze cyane rwose muganga Deo Ndayishimiye avura mu buryo bwo kugorora ingingo z'umubiri hamwe n'ubumuga i Bujumbura mu Burundi. Turagushimiye cyane, turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma n'abaduteze amatwi. Mwari kumwe na Oriane Itangishaka.